Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwaramutse canke mwiriwe incuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe, turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 16 munyonyo umwaka w'umuhumbi 2021. Turabahaye ikaze muri ano makuru tugira tubashikirize, nayo akabaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Icibutso c'abagwanyi ba CNDD-FDD kiri mu ntara ya Bubanza gucibutsa umugambwe uri ku butegetsi ko wikoze mu nda mu kugandagura bamwe mu bo bari basangiye urugamba. Reverien Ndikuriyo aravyemanga ni mu gihe yareka rugurura umunsi wahariwe umugwanyi. Murabikurikira muri ano makuru. Makuru y'umutekano muke, hari umunyagihugu yanyurujwe muri zone ya Ngagara mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri, nawe akaba ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Muri uwo mugambwe babandanya bagabisha ko abariko baranyuruza Abarundi harimo n'abanywanyi babo bazobibazwa imbere y'ubutungane. Mu gisata cy'ubutunzi, idudzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa ngo biva ku mwimbu wagabanutse, abahinga bakabona ko leta ikwiye gufata ingingo yo korohereza abakora ibidandazwa hanze kugira ngo ibiciro bishoboke kugabanuka. Mu kanya nido nido ryano makuru mugira mushikirizwe na jewe Jean Marie Ndabashinze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru mu gisata cha politike. Umugambwe CNDD-FDD uremanga ko ari wo wagandaguye bamwe mu bo bari basangiye urugamba mu ishyamba. Byashikirijwe na Reverien Ndikuriyo, umunyabanga mukuru w'uwo mugambwe, mu birori byo gutanguza indwi hariwe umugwanyi hari kuri uyu wa kabiri kwa 16 munyonyo mu ntara ya Bubanza, ari cibutso cabo bagandaguwe. Karoli Nditije arongoye umugambwe wadasigana iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura, avuga ko ivyo bije kugaragaza ko abantu bicwa mu Burundi bicwa n'ubutegetsi bubi bw'abagifise agatima ko mu ishamba. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Uyu munsi rero turi ngaha kuri iki cibutso ngira ngo nkuko mubibona bavuga bati ntica ubwoko yishe ubutegetsi bubi.
Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuri uyu wa kabiri, aho uyu mugambwe watanguza indwi yahariwe umugwanyi muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza, imbere y'icibutso kiri Nyamabere c'abagwanyi 14 b'umugambwe CNDD-FDD bishwe bakiri mu ishamba. Reverien Ndikuriyo mu ijambo ryiwe ataryumunwa ati abamubona bishwe n'abagwanyi bagenzi babo bari kumwe mu ishamba kubera ubutegetsi bubi bw'umuhari FDD. Uyo arongoye CNDD-FDD akavuga kandi ko ibyo bikwiye guhicirwa abandi Barundi.
Abamubona bose nta mwasi yabarashe, hari bari bazi yuko ari bamwe mu barashwe n'umwasi, aba nta mwasi yabarashe, ise twabikiye bishi ntari babizi. Nta n'umwe yabamona ku engineer ya telecommunication, uyu mu engineer akomeye munako yashobora gufata amaradiyo akayateranya tukumva Uburundi bwose abasoda bariko baraganira bariko barapanga imigambi y'iwacu. Muganizwa mu iki nihica ubwoko rero yica ubutegetsi bubi, akazi rero bigahinduka tukandika kujya nyine kari ntacyo tunyegeza kazokwandikwa mbwa, kandi twebwe turavuga tuti ntitwibagire nibyo twakoze. Nimba mubona duhejeje iminsi tuza ngaha ntitwagiye ku ntatemwa y'umugwanyi yapfiriye ku rugamba, twaje ku ntatemwa y'abagwanyi bishwe na bene wabo. Kahise nigahinduka tuzokandika neza kazobira isomo Abarundi bandi. Mbwa murabona ubu naho umuntu yogira ngo aragira akantu ucamugirira akantu ca bihera barabizi atiri mu bandi sasa ukoma kumwanya amahoro baca bakunyarutse ni vyiza.
Mu mugambwe w'abadasigana iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bavuga ko ico ari ikimenyetso gikomeye kubona umugambwe CNDD-FDD wemanga icese imbere y'amakungu ivy'abarundi batari baje. Karoli Nditije awurongoye agasigura ko vyerekana neza ko ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD aribwo bubandanye kwica abarundi nk'uko bamye babikora mu ishamba.
Barahejeje kwemanga
imbere y'abarundi n'abakungu ibyo twese twabona biranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ivyo navyo nuko batarabavanura n'agatima kagakoko ko mu ishamba kukwica wese badahuje wese batumvikanye bagaca bacisha ku buhombo kuvuga rero n'ubu nivyo bibaranga birwa baricwa birwa baranyuruzwa birwa barafungirwa ubusa kandi ingana bivuga n'ubwishime abiraramangana mengo ariko aravuga ati twebwe n'ubu turabandanya kandi ntacu muzokubwira urumba rero ni terabwoba ni gikenye n'ubwicanyi buranga CNDD-FDD
tubamenyeshe ko uyu munsi wahari umugwanyi mu mugambo wa CNDD-FDD uhurirana n'itariki umuhari FDD watereye ko igikomo cyo guhagarika intambara indwi yatanguye uno munsi ikazosozerwa hariya ibugendana mu ntara ya Gitega
arakoze parfait mudasigana ibikorwa byo gusozera indwi yahariwe abagwanyi ba CNDD-FDD mu bizobera ibugendana mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatandatu bikazobera ahiciwe abatejejwe izabo barenga amajana atandatu bahogwa ubwoko bwabo muri ase genocide Cirimoso babona ko ari gutamba ku muvyimba no gukindaga imiryango y'abacitse ku icumu muri ico gihe nkuko bivugwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa se genocide Cirimoso igisata ca Canada abona ko uwo wese azokwitaba ivyo bikorwa azoba yerekanye ko ashigikiye ubwicanyi bwakorewe abantu bazira uko bavutse dukurikire Emmanuel Nkurunziza
mwishirahamwe ryacu ase genocide Canada aho tumariye kubona itangazo ryasohowe na CNDD-FDD aho itumira abantu ngo bahurire ibugendana ahahambwe ibisigarira by'abantu barenga amajana atandatu bishwe ku bwinshi na CNDD-FDD mwijoro ryo kuwa 2021 ry'ukwinyi mu mwaka w'1996 atakindi bazira atarukubera ari abatutsi canke n'abahutu bari banse kubafasha muri uwo mugambi w'ubwicanyi kumara abatutsi twe tubonye iyo tangazo tukabona n'ivyanditsemwo tukabona ingene rimwe agashinyaguro n'ibinyoma kuko CNDD-FDD yanditse ngo numunsi wo kwibuka intwari z'urugamba rwa demokarasi twafatiyeho akanya kugira ngo tuvumagure dutere ibyatsi twivuye inyuma ico gikorwa c'ububisha kuko bariko bica kabiri abo bantu bazize ubwoko bwa abatutsi igihe bico na CNDD-FDD kubera bamaze kubica atanake ngo bariko barakora kituma bicwa ubagabisha ubwa kabiri kuja kubatamba ku muvyimba mu kugiriraho ibikorwa byo kuninahaza ababishe uboneraho umwanya wo gusubira kwibutsa kuko kigora mu bantu hariho kutafasha mu bikorwa byo kugwanya ihonyabwoko byo kushengeza no guharira ivomo abarikoze nko kwa CNDD hariho ibiba bivuye ku kutamenya no gutinya twagomba rero tufatireho twibutse nko twa tubivuze yuko ico kibanza baje kwiginiramwo abicanyi ariwo bita ngo ni intwari z'urugamba cari cahungiyemwo abantu bacite ku icumu ry'ihonyabwoko tubone akanyo kukumenyesha amakungu na cane cane abaserukira ibihugu byabo ibujumbura no kuvuga mu Burundi boza kwifatanya muri uwo mugambi mubi wo kutamba ku muvyimba abantu bapfuye bazira ubwoko bwa abatutsi bishwe na CNDD twaro no munsi yuko gukora igikorwa nk'ico ari kwica ubwa kabiri abo bantu baro gushigikira CNDD mu kubagura abacika cumu ibyo bita mu France torture morale
ibyo birori by'umugambwe CNDD-FDD birafise ingaruka mbi ku banyagihugu atari aba CNDD-FDD kuko abanywanyi b'indi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD makomine y'intara ya Cibitoki bidoga bavuga yuko ariko baratozwa amafaranga ku karenganyo aya mafaranga atangwa nk'intererano yo guhimbaza umunsi mukuru w'umugwanyi mu mugambwe uri ku butegetsi akaba ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi cumi abanyagihugu bagasaba ko abatoza aya mafaranga botumbera abegwa n'ubwo rubanza reka inkuru tuyibaze Prosper Nzisabira
amakuru ava mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Cibitoke avuga ko aya mafaranga yatanguye gutozwa mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo itariki ihurizwako na benshi mu masoko yacu ni wa munani Munyonyo ayo makuru nyene avuga ko kuva iyo tariki ugaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi muri ayo makomine ruca kunzu rutoza amafaranga bavuga ko arayo guterera mu bikorwa by'indwi hari mu mugwanyi mu mugambwe CNDD-FDD abanyagihugu bose barihishwa amafaranga ibihumbi bibiri ariko abafise amakiyosike yo kudandarizamo batangishwa amafaranga 5,000 by'amarundi nayo abunguruza abantu n'ibintu mu mamodokari bakarihishwa 10,000 by'amarundi. Abanywanyi bo mu yindi migambwe bavuga ko batumva impamvu barihishwa ayo mafaranga mu gihe batari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi.
Naha mu komine Buganda baradutoza kunzokunza kugira yuko tutaheza gutanga 2,000 mugabo nk'abasanzwe bakora ubuzi butandukanye bundi nk'ukunguruza abantu mu miduga nabo nyine baratoza 10,000 hariho n'abasanzwe bakora mu masoko basanzwe batari mu mugambwe uri ku butegetsi so rero tukatangaza n'ukuntu bashobora kudusabya amahera mu gihe ibyo bikorwa bibera mu mugambwe uri ku butegetsi kandi si igikorwa cy'igihugu.
Abo banywanyi b'iyo migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bakaba basaba ko itozwa ry'ayo mafaranga ryohagarikwa.
Biraduteye impungenge twasaba yuko abijejwe babihagarika bakeneye gutoza ayo mafaranga ntibatoze mu basanzwe ari abanywanyi babo ntibinjire mu bandi banywanyi b'iyindi migambwe.
Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu uruganda rwa Hadwe Nzamba rwakuye kuri telefone buramatari w'intara ya Cibitoke OPC Karime Bizoza ruramukena. Ni gute twokarabe minwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yo guma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye, rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo ka Radio Nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Twandanirize mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yarayishwe ari mu kirabo ku mutumba Mwange zone Kizuka muri komine ya Rumonge. Ivyo byabaye ku mugoroba ukuri uyu wa mbere nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga. Uwo yishwe ataramenyekana izina akaba yari umuntu w'umugabo wamwishe akaba yarahagaritswe n'igipolisi ubwo nyene ajanwa gufungirwa mu gasho ka komisare y'igipolisi ca Rumonge nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga. Abandi bantu batanu bakaba barahagaritswe kuri uwu wa kabiri ku mvo z'ayo matohoza. Umunywanyi w'umugambwe CNL yatwawe mu gitondo c'uwa kabiri n'abakozi bo mu biro bikuru by'iperereza babanje gusaka imuhiriwe muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava ngaho mu Ngagara avuga ko abamufashe atarupapuro rumuhagarika bari bafise bitamanda kandi ko babanje kumusaba amafaranga akayabura imbere y'uko baca mutwara mu kibanza kitaramenyekana. Uyo akaba yiyongereye ku rutonde rw'abandi bamaze iminsi batwagwa muri ubwo buryo bakabugwa irengero. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nkuru Nziza.
Mpawe nayo Jean Baptiste aba muri komine ya Ngagara quartier y'icenda n'umunywanyi w'umugambwe Senere akaba namuramo wa gatorwa saramutswa uwo mugambwe. Abakozi bo mu biro bikuru by'iperereza abazindutse mu gitondo cyo uyu wa kabiri kumuhana iwe gusaka. Amakuru dukura muri komine ya Ngagara amenyesha ko abasatse atamutahe wa parke berekanye ngo baje babaza ko atamafaranga hari mu nzu. Mpawe nayo Jean Baptiste abishura ati ntayo baciye batangura gusaka urupapuro kurundi ikintu kukindi mu nzu. Isaka rikaba ryamaze amasaha 2 ngo niho bamubwira ko bafise icyo baje kumubaza bati baramutwara. Hari saha 2 z'igitondo umuryango wiwe uvuga ko utaramenye irengero ryiwe. Ubundi munywanyi w'umugambwe Senere yarabuzwe irengero haraheze iminsi 2 mu ntara ya Muyinga. Ndinduruvugo Philbert arongoye umugambwe Senere muri zone Masaka komine ndagiteranye yarabuzwe irengero kuri uyu w'Imana heze. Amakuru ava muri iyo komine akavuga ko nawe nyene yafashwe n'abakozi bo mu biro by'iperereza muri iyo ntara bamusanze kuri parking ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bamwuriza imodoka y'ubwoko TI baramujana. Ndinduruvugo Philibert yakorera akazi igicenyi hafi y'ikiyaga Rweru kuwa gatanu heze ngibonera kure ziri kumwe n'utwara zone Masaka ngo bamenye amafi adandaza akaranze barasambura naho akorera atacu bamwagiriza agiye kwitwara rero ku murwa mukuru w'intara niho yanyuruzwa. Twarondeye uburongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga Jérôme Ntibibogora ngo agereke ashikirize kuri iryo nyuruzwa ry'indongozi ya Senere muri zone Masaka komine Giteranye ariko turamukena.
Kumwe mugambwe CNR abantu bagumye banyuruza abanyagihugu harimwo n'abatavuga rumwe na leta ngo bitere bitebuke intahe izo bakubita mu gahanga. Ibyo bishikirizwa na Aime Magera serukira mugambwe CNR mu bihugu bya Buraya agasaba Barundi bose n'abatari mu mugambwe CNR gufatana mu nda. Tutega matukui Aime Magera.
Amini chani na chotuwa basaba kuko amini chani na mwini chani ene usi chotuwa abugira na kubagabisha kuko kwa matu kubagabisha ko iteri kebu uke ina izo kora iwa wako tijibte araha bali hani kwe hakusi chatu kasaba wangwani tukasaba na Barundi ni mwigu sangi yuko batu chava bache kivutu batu chavi hebura ahubuko mwuguma waha gazinide magabo ubutegetsi bugakora amarerekwa buzana intwaro ya gisirikare n'izande twara gisezere. Icyo nubabwira ni uko ubu ibyo bakora birandikwa, ibyo bakora bibakora ku mugaragaro, ababikora barazwi. Ibyo cyane bigiye rero gihazogera ubutungane bukore atari ubutungane bw'Uburundi n'ubutungane bwo hanze buzokora mbwa icyo bakora niho nyabwoko.
Abagwanyi 19 b'umuharire dutabara bashikirijwe leta y'Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda mu kwezi kw'indwi guheze bagiye gushirwa imbere y'ubutungane bw'Uburundi. Byashikirijwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye kuri wa kabiri hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru. Uwitwa Alain Bashirayishize akaba ari we agaruka mu bitero bimwe bimwe byabaye mu Burundi akaba yapfiriye mu Kinindo mu kwezi kw'indwi.
Uwa mbere rero ari we yararongoye kano kino gice cy'aba babisha n'uyu yitwa Bashirayishize Alain akaba yavukiye ku musozi Ndava zone na komine ya Ndava muri province ya Mwaro. Uyu yavuye yicwa tariki 2022 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2021 mu Kinindo aho yariko yarahije gutera igrenade ya polisi baraheza mu kwivuna baramurasa acarapfa. Uyu rero yaguye muri ububisha nyine ariko arakora izitariki yarafise amakarata karanga muntu menshi mumva ko yakoresha n'amazina menshi. Yarinjiye mu Burundi itariki 2022 z'ukwezi kw'umunani mwaka uheze cyo kimwe n'aba bandi umvise ko yarinjiye ari 45 avuye mu gihugu cha Kongo ujya mu gubateye bandanya mu kibira uri busohoke abanyarwanda bakabafata. Uyu yari yasigaye afise umugwa wari ujeje gukora ibikorwa by'ubisha bw'iterabwoba ngaha akaba rero yari yagumye muri komine ya Mugamba gushika itariki 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2022. Kuri iyo tariki naho yaciye amanuka i Bujumbura abifashijwemo n'abantu bamwe bamwe. Niwe rero yarajejwe gukora ibyo bikorwa by'ubisha bidasanzwe kubikora wenyine no kurongora abo bandi bari kumwe bashika kuri batatu. Amaze gupfa yaciye asubirizwa mu kurongora ako kagwi kakora ivyo kwa bisha bidasanzwe yaciye asubirizwa n'uyu Godefroid Niyonkuru mwagiye murumva ko na wenyine bari bagumye bakorana muri buno bubisha budasanzwe.
Igisirikare cy'u Burundi gisaba ko abasirikare bariko baraheba akazi bogarukanwa na bene wabo basanzwe bazi aho baba. Ubwo nibwo butumwa bwahawe abasirikare n'abarongoye abandi mu ndwi iheze abategetsi bo mu biro bikuru bitwara meto mu gihe bariko baragendera intara za gisirikare zitandukanye bita amadivision. Abasirikare nabo barashikirije ibibazo byabo harimwo n'abarenganijwe mu kurozwa amapete be no kurungikwa mu butumwa bworukana amahoro. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Beni Axera Kana.
Abategetsi mu gisirikare bamaze iminsi bakoresha inama abasirikare arizo bita Kotri Morale n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo icegera ciwe General Major Jean Paul Habimana batazira bishinga hamwe n'urongoye abasirikare bagwanira hasi General Major Marius Ngendabanka. Ubutumwa babahaye ahanini ngo ni kuja gufata abasirikare batorotse igisirikare ku mihani wabo abo bita abadeserteurs. umwe basirikare bitavye amanama aravyigana
amakozere morale ari karaba none bondereje abagereje inama abagira yuko babande derese ngo bose ngo baje kwarondera babazane babazane sasa ndabose umwe se yaduka ngo bagende bafate abandi bende derese bose ngo bafate akazura ugere ibintu bereje impuzu ko nga tanto ndo se akwa hanwe nizo bafite gutaka bufiye kwasa kwinjira umusadari gihugu agenda impuzu yamukaba fiye ko bre
abo basirikare nabo barabajije ibibazo ahanini kubatadugijwa amapete bategerezwa kuyaduzwa kandi atamakosa bafise aho basaba kurenganurwa abandi basirikare babajije igituma habamwo nkunzi n'ibiturire mu kurungika abasirikare bagenda mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu makungu bavuga ko usanga hari abagenda inshuro nyinshi kandi abandi cyane cyane aba ex-fab bamaze kugenda rimwe gusa abariko begereza imyaka yo gukukuruka basavye ko borungikwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro kugira baronke umutahe uzobatunga mu zabukuru General Major Marius Ngendabanka yababwiye ko bose bitokunda ko barungikwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro ngo ahubwo bari bakwiye gusaba mission yo kuja gukorera mu kibira bamwe mu basirikare bakanegura ko kenshi benizo nama bita cause morale atacho ziheza ngo zivemwo mu bibazo biba byabajijwe
Njira abantu bameze kugenda imwe muri ya misome kandi abafade ba kera beshi kandi nta n'igicuro cy'uko bagira bakirado bashyiramo ibyo amakode morale utasanga atacyo bivuyemo atabwo byo gutukana gusa
abasirikare batoroka benshi baba arabaherutse kwinjira igisirikare bita bacinjire hamwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cya kera ex-fab mu makambi avugwamo abatoroka hakaba harimo n'abasanzwe bari mu ikambi base pay irarira inzego z'igihugu
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
umwimbo dashemeye wabonetse ni kimwe mu bituma ibiciro mu masoko biguma biduga muri iki gihe aho ni cyane cyane kubifungurwa uwo ni umwihezo wa Faustin Ndikumana yize by'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parsem ishyirahamwe ryishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo ku bwiwe hamwe umwimbo wo kuyongera leta nayo igafata ingingo zorohereza abarangurira ibiribwa inyuma y'igihugu ngo byotuma ibiciro bigabanuka tutega amatwi Faustin Ndikumana
ibifungwa byo mu Burundi ubwa mbere hoho biguma biduha igiciro buryo umwimbo ubari muke guravye iby'abarundi bakeneye ikindi nuko ni uravye no mu misi heze wasanga abarundi bategeza kugurira ibintu hanze mwe mu bifungwa biza gusahiriza n'ivyo ngaha ngo ubu haro politiki hari yo kumengo ati bifungwa biva hanze ntivyinjire hakora ibyo mu gihugu hagati ivyo rero batagize statistique ngo abone neza ibyo tuba dukeneye mu kiribwa kanaka na bizi bihanje gitumusanga babivuze bitahari wasaba ku kiribwa kanaka umwimbuntu kuyu uravye w'abarundi bakenera kwa rusange ibiciro biguma ebiduga hanyuma ikindi nuko n'uburyo guko kubika umwimbu niba baye mwishi mu Burundi si kirenga buryo umwimbu wa mwishi muri sezo ugaca umwe usanga ntubikitse usanga mu mwanya ukurikira umwimbu ntubukihari iyo ubitswe naho rimwe ugasanga wabitse muri speculation ugasanga ibiciro bigumye biduga urumva niyo politique y'umwimbu utazura kwira neza n'ubonetse ugaca usanga umaze iminsi mike utabikika bigaca bituma ikibazo rero cy'ibiciro by'ibiribwa cyama ari kibazo kumbure kubera n'ibyo byose ahiriza kumbure babitaje ngo bitume umwimbo ku isoko ushobora kuba ukwiye iyi hari nicyo kintu kiba kiriko kirabituma iyindi politiki yaba ni uko nyine aho hagwije umwimbo kubika bigashoboka conservation bakaba bazi statistiki ibikenerwa iyo statistiki ibaza bazizi zabonye umwimbo wabaye ari mukeyi bakavuga muti utarashobora gukura uwundi mwimbo hanze kugira abarundi bashobore kuronka ibyo bafungura urabi nyine amakiro kare umuntu ategeza gufungura si ukuvuga yuko umuntu afunguye rimwe bikwiye hari abarundi bo bafunguye neza kabiri gatatu ku munsi ku kiribwa kanaka hati n'ibingana gusa ibyo rero biba bibuzwa gusanga n'ingingo rimwe zafashwe zafatiwe mu gifungu byari ubikizwe neza n'ingaruka byoca bizana
yari Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem hari ibonekeza isuku rike ku bibanza bitandukanye byo mu gisagara cya Kayanza ivyo bikava ahanini ku bantu iyo bariko bararengana amabarabara bihagarika aho babonye abandi bagatima icafu aho baciye abanyagihugu ba muri ivyo bice bakaba batewe ubwoba nuko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike n'inkuru tubaza Christine Kaniwabo
nuko
Nkuko makuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza bivuga ivyo bibanza birangwamwe umucafu ni nko kwibarabara rica muri quartier Mukoro hafi ishure ryisumbuye tese Kayanza aharizu ituzuye yahindutse ubwiherero ahandi imbere y'inyubakwa ikorera mu ishyirahamwe Avesa ivyo bikaba biruko no kukabarabara gahuza kigwati ya mbere n'iya kabiri aho hose uhashitse n'umuntu kuharangwa abanyagihugu baba muri ivyo bice bakaba bafise amakenga menshi ko bashobora kwandura indwara nk'uko umwe muri bo abivuga
Ndwara nyinshi ziva ku isuku rike kandi aho hantu isi yose ihononekara umwanya w'ijoro kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere haba hacafuye hasa nabi twebwe rero biratubangamira cyane kubera niko kayira dukunda gukoresha cyane tuva muri kigwati ya mbere tuja mu ya kabiri niko kayira kabangutse aribyo rero tuhaca wahaca nk'ubu ukahasanga barahonona cyane aba bagiriwe amagrande je mapeti de je umuntu icyo ari cyo cyose bose batayo
uyu munyagihugu asaba abarongoye intwaro gufata ingingo zikomeye kugira ngo ntihagire abasubira kwihagarika canke guca imicafu aho babonye bibaye na ngombwa bafatirwa ibihano
turasaba abantu bajeje intwaro muri karitsiye yacu nyuma bahagurukira icyo kibanza barabe nyimba bishoboka bafate n'ingingo zikomakomeye umuntu uwo ari we wese ashobora gufatwa ariko honona aho hantu bashyire igihano gikomeye kubera aho hantu haratugeramiye cyane rwose kandi abantu bo kwishimira bakamenya ko inzira yo gucamo niyo gucamo kandi itugirira akamaro twese
ageze kurondera ujejwe isuku ngaho mu Kayanza kugira duhe umuco ariko ntitwashoboye kumuronka
mu banduko bw'igihugu naho mu gisagara ca Rumonge havugwa ukutumvikana hagati y'abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki hamwe n'igipolisi ni mu gihe bari biyemeje ko batazosubira gutwara umuntu arenga umwe bakaba batanguye kubirenga ko atanindwi irahera mu gipolisi bakaba batanguye gufata ayo mapikipiki bashira mu ngiro ibihano bemeranije hagati yabo igihe haba inama yabahuje n'inkuru ya Vanessa Muiteka
kuva hibonekeje ubukene bw'igitoro baciye bagwiza na kabiri igiciro cyo kwiyunguruza ahahora hagenderwa 500 hagenderwa ku gihumbi ahahora hagenderwa ku gihumbi hashigwa ku 2000 basigura ko iritiro n'igiteye igitoro bahora bagura 400 birenga gato uwo bayigura kuri magendo 800 iyindi ngeso yaciye yaduka ni yo gupakira abarenze umwe aho usanga ipikipiki ipakiye abantu 3 canke 4 nk'uko byagirizwa n'igipolisi banyina amapikipiki babaka amafaranga y'umurengera ku munsi nizo nsiguro zitangwa n'abo baca amahera mu kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki ivi ntivyanyuze igipolisi caciye gifata ingingo kuzofatwa arengeje umuntu umwe ipiki yiwe izocifatwa igafungwa 3 mu gipolisi abunguruza abantu n'ibintu baravyemeye mu nyuma ngo baza kubona ko baca bakorera uguhomba kuva kuri uwa mbere igipolisi kiramaze gufata amapikipiki arenga 100 ariko arenga kuri ayo mategeko nk'uko amakuru ava mu gisagara ca Rumonge abivuga zikaba zifungiwe muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge inama yari yabaye mu ndwi iheze yari yatumye ko naburamatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga abarongoye igipolisi muri iyo ntara niho bayibari ikibazo nyamukuru cashimikiwe ko nk'uko bivugwa n'abunguruza abantu ku mapikipiki ni igiciro cyo kwiyunguruza muri ico gisagara
arakoze Vanessa Muite kandi ngaho duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikirana bagenzi banje begeranije ano makuru ndabashimiye Jean Marie ndabashinze nariko ndabashikiriza ndabifurije kororanirwa mugira amahoro ngaho iwanyu.